mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Jodiane nahazwe ngikuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Ishirahamwe ry'amenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières kuri no wa kane ryarashize ahabona icegeranyo c'ingene ubwigenge mu kumenyesha makuru bwifashe mu bihugu 180 birimwo u Rwanda n'u Burundi.
Kandi njye ndavuga nti kuvuga ku Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa gutanga ibitekerezo ni nko gutera urwenya banga kabagira ngo ndakabije ariko so gukabya nti bufunze 100% ariko buri hasi hasi yashoka.
Uyu numwe mamenyesha makuru bo mu Rwanda avuga ko naho RSF yerekanye ko ico gihugu hari ntambwe imwe cateye n'ubu impinga ikiri ndende mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru ku ruhande rw'u Burundi. RSF isanga ta ntambwe n'imwe ico gihugu cateye. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akumbanze ndabwire mwe make ko abanyamisiri mu makungu bahava batora kuri no wa gatanu matora ya kamara mpaka agamije guhinyanyura ibwirizwa nshingiro rishobora guha uburenganzira Perezida Abdel Fattah al-Sisi bwo kuguma ku butegetsi gushika mu mwaka w'2030 muri Misiri. Bitekanije ko bazotora ejo kwa gatandatu na matora abaye atandwi irahera inama nshingamateka yemeje iyo ngingo mu gihe abanyagihugu bo kwemeza iryo tegeko. Ikiringo c'umukuru w'igihugu kizoca kiva ku myaka ine kijanwe ku myaka itandatu kandi Perezida Sisi azoca yemererwa kwitoza mu kiringo kigira gatatu muri 2024. Abanegura itunganyo ryo kamarampaka bavuga ko igihugu kigiye gusubira inyuma nko mu ntwaro y'umukazo yiwahoze akirongoye haraheze imyaka 30. Icegeranyo c'ivyatuhuje n'umushinga wa manza adasanzwe Robert Mueller ntikagaragaza ko Perezida wa Amerika Donald Trump yakoze icaha, ariko kandi kivuga ko atari umwere. Ico cegeranyo ejo kwa kane niho cashikirizwa abashingamateka naho habanje gukurwamwo amabanga akomakomeye. Trump yagize ati ndugure twa mugina uyu munsi ni mwiza kuri jewe, yabivugiye mu ngoro yiwe White House mu gihe iyo raporo yarishizwe ahagaragara. Yongeye abandanya avuga ko ataco agira cyo gukorana n'Uburusiya kandi ko atanubutungane na bumwe yabangamiye. Abashingwamanza ba Perezida Trump bashikirije ko ivyavuye muri ayo matohoza ari intsinzi itagabanije kuri Perezida wa Amerika Donald Trump. Iyo raporo y'umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller yasanze kandi ko ingingo yafashwe na Trump yo gukura mu mabanga James Comey yahoze arongoye FBI yatewe n'uko Comey ngo atatangaje ko Perezida atariko aratohozwa ko ica iha uburenganzira Kongere ya Amerika bwo gufata ingingo nimba Trump yararengeye ubutungane canke ataburengeye. Radio Mukunda ijwi rya Amerika iri kwisamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse yacu ya Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyahere mu yavugwa mu karere aho Sentare ntanyuzwa muri Uganda yaraye iburijemo ikirego cha kana ihanagurwa mitegeko nshingiro ingingo yabuza umuntu arengeje imyaka 75 yo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Ibindi kwino nkuru na mgenzi wacu Kampala Ignatius Bahizi.
Abacamanza batatu kuri barindwi b'urukiko rw'ikirenga nibo bemeranyije n'abareze bahinyuza ihindurwa ry'itegeko nshinga ryakozwe mu 2017 n'inteko ishinga amategeko kwemerera umuntu urengeje imyaka 75 kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ariko baza kurushuka umubare n'abandi bacyamanza bane bo bafashe umwanzuro unyuranyije n'abagenzi babo ushimangira guhindurwa kw'iryo tegeko. Iki kirego mu rukiko ruhebuje rw'igihugu cyarezwe n'ishyirahamwe ry'abunganira abandi mu gihugu, umwavoka ukora ku giti cye hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ubwo bajuriraga icyemezo cy'urukiko rushinzwe gusobanura itegeko nshinga rwafashe mu mwaka ushize, ubwo babanje kurega nyuma yaho mu 2017 inteko ishinga amategeko yiganjemo abadepite bishaka riri ku butegetsi bahinduye itegeko ryabuzaga umuntu urengeje imyaka 25 kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Abantu benshi barebye nk'itegeko rigamije kungukira Perezida Museveni ukurikije itegeko rya mbere, akaba yaratemerewe kongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora 2021 kuko azaba arengeje imyaka 75. Urukiko rumaze gufata uyu mwanzuro, Perezida w'ishyirahamwe ry'abunganira abandi mu gihugu Simon Kinobe yabwiye abanyamakuru icyo barigiraga kandi kitagizweho. Ati cyacu kwari guhakanya uburyo ihindurwa ry'itegeko nshinga byakozwemo bidakurikije uburyo buzwi kandi busanzwe bukurikizwa mu guhindura amategeko. Ntabwo hagishijwe inama ihagije mbere y'uko itegeko rihindurwa, kandi mu guhindura iyo tegeko habaye imvururu zikabije, ndetse abashinga amategeko bamwe bo ku ruhande rutavuganwe n'ubutegetsi ntibari mu nteko, bityo ibitekerezo byabo ntibyumvikana. Abajijwe niba ku bacamanza barindwi batatu bafashe umwanzuro utandukanye n'icy'ubutegetsi bwashakaga byaba bibaha icyizere mu bucamanza bw'igihugu, uko niko Bwana Kinobe yasubije.
Yes, I think it's very encouraging because you see in the past we've always viewed the judiciary as
Yego nibyo kandi bitanga icyizere kuko mbere twabonaga ubucyamanza nk'igikoresho cy'ubutegetsi kandi bukanabogama, ariko ubu dufite abacyamanza bigenga mu bitekerezo bigaragaza ko ubucyamanza bwacu bumaze gutera intambwe ishimishije mu rwego rwo kwigenga. Icyo navuga yuko amategeko muri uru rubanza yakurikijwe, twakiye mu bipimo byose by'amategeko, ubucamanza none bwafashe umwanzuro kandi tunarawubahiriza. Icyabazwa ubu ngubu ni ukumenya niba abanyagihugu banejejwe n'uyu mwanzuro, kuba batanezerewe rero ibyo byabazwa abashinga amategeko. Mu gihe inteko ishinga amategeko yahinduraga iri tegeko mu mpera z'umwaka 2016, habaye imvururu zikomeye mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko, ndetse habamo no gukomeretswa abandi barafungwa, ubwo abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi bashamiranye n'abo bo mu ishyaka riri ku butegetsi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari bashyigikiwe n'abandi badepite bake bo mu ishyaka riri ku butegetsi nabo batashakaga ko iryo tegeko ryahindurwa. Umubare munini w'Abanyayuganda ubu ngubu ugizwe n'urubyiruko rutazi undi mu perezida uretse Perezida Museveni wenyine ubumaze imyaka 33 ku butegetsi. Amaze igihe gito afashe ubutegetsi muri za 18, Perezida Museveni yavuze ko ikibazo Afurika ifite ari abaperezida bamara igihe kirekire cyane ku butegetsi, ariko mu 2006 yongera kwiyamamaza yaje kubazwa icyo kibazo, nuko asobanura ko icyo gihe yavugaga ku baperezida bamara igihe kirekire ku butegetsi badatowe n'abaturage. Ubu Perezida Museveni yemerewe kongera kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu kandi amatora azakurikira azabaho mu 2021, ndetse n'ishyaka rye rya NRM mu kwezi gushize ryamwemeje nk'uzababera umukandida. Icyemezo cy'uru rukiko kinavuze ko Perezida Museveni ashobora kuzategeka ubuzima bwe bwose. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Nanabice kumasonga nkitangura kuri no akanisha amagi abamenyesha makuru batagira imbibe Reporter Sans Frontières kirasoho icegeranyo cy'ubwigenge bw'itangaza makuru mu isi cuno mwaka. U Rwanda rwaduze umwanya umwe naho RSF ivuga ko muri ico gihugu hacibonekeza ibikorwa bisubiza inyuma ubwigenge mu kumenyesha makuru. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ikigali mu Rwanda yatesheje amaso muri ico cegeranyo maze adutegura ino nkuru.
Unyujije amasomo cyegeranye cy'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Sans Frontières cyo mu 2019 ku bwisanzure bw'itangazamakuru ku isi, ubona ko ibihugu 10 bya mbere bidahonye ubwisanzure bw'itangazamakuru byiganje ku mugabane w'Uburayi. Birangajwe imbere n'igihugu cya Norvège n'amanota 7.82, gikurikirwa n'igihugu cya Finland n'amanota 7.9. Ni cyegeranyo RSF yakoze ku bihugu 180. Muri ibi bihugu u Rwanda rwaje ku mwanya w'ijana 55 n'amanota 52 n'ibice 43 ni mu gihe mu 2018 rwari ku ijana 56 n'amanota 52 n'ibice 9 bivuze ko rwaje himbere umwanya umwe ruri mu ibara ry'umutuku. Twaganiriye na bamwe mu banyamakuru kuri iki cyegeranyo.
Ndabibona rwose nko mu murongo wabyo umwanya badushyiramo naho turi no duhagaze. Kandi njye ndavuga nti kuvuga ko mu Rwanda hari ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa gutanga ibitekerezo ni nko gutera urwenya. Bamwe kabagira ngo ndakabije ariko si ukabya ntibufunze ijana ku ijana ariko buri hasi hasi hashoboka.
Uwo ni Bwana John Williams Intwaro, umuyobozi w'ikinyamakuru Lemon News cyafunze gikorera kuri internet wemeranya bidasubirwaho n'ibyikubiye mu cyegeranyo cya RSF. By'umwihariko mu Rwanda, Reporters Sans Frontières ivuga ko hakunze kugaragara ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi cyangwa n'abanyamakuru bwabo bakiniga. RSF ivuga ko n'abanyamakuru b'abanyamahanga iyo bashatse kuza mu Rwanda kurutanwa amakuru bimu uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwabwo. Iki cyegeranyo gikomeza kivuga ko nubwo hari itegeko ryo mu 2010 ryo kugera ku makuru ndetse n'uburyo bwo guteza imbere internet mu gihugu bikiri ikibazo kw'itangazamakuru, bamwe mu banyamakuru bakavuga ko ibikorwa byo kuniga itangazamakuru bikozwe n'ubutegetsi bidakabije, gusa nanone bakemeza ko abanyamakuru gabo nabo bagira uruhare mu kwiniga ku mpamvu zitandukanye. Bwana Jean-Claude Ndayishimye ni umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Museke akadomo rwa.
Hari ikibazo kikiri kw'itangazamakuru bikoresha internet. Nk'abanyamakuru tuganiriye hari igihe bati ngo ntirwishimiye ko inkuru ijyaho, turebye imikoranire dufitanye narwo tubona yagakwiye kubivaho inkuru ikavaho. Hari igihe rero bwa bushobozi buke nigeze gukomozaho butuma urwego runaka cyangwa umuntu ku giti cye utishimiye iyi nkuru bitewe n'ububasha ashobora kugera kuri icyo gitangazamakuru ashobora gutegeka iyo nkuru ikavaho.
Icyegeranyo cya RSF kivuga ko kuva mu 1996 kugeza ubu mu Rwanda habarurwa abanyamakuru 8 bishwe cyangwa baburiwe irengero naho abandi 35 bagahunga igihugu. Biruko mu gihe ibyegeranyo by'ubutegetsi bw'u Rwanda byo bishyira urwego rw'itangazamakuru ku gipimo gishimishije mu bwisanzure, ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB bwagiye ahabona mu 2018 bukira itangazamakuru ku mpuzandengo ya 81.3% mu bwisanzure. Mu Rwanda harabarurwa amateleviziyo asaga 10, amaradiyo asaga 30, ibinyamakuru byandika bigoye kumenya umubare wabyo cyane bikorera kuri murandasi, ariko bamwe mu bakora itangazamakuru bo bagasanga ubwinshi bw'ibitangazamakuru butapimerwaho bwisanzure.
Ese kuba ibitangazamakuru bizamuka mu bwinshi, ubwinshi bwabyo nibwo bwisanzure, niba bibaye 40 bivuga ikintu kimwe cyangwa bikaba 200 bivuga ikintu kimwe, ibyakavuzwe bindi ntibivugwe, nahitamo kubiba ari 5 ariko bivuga byinshi binyuranye. Niho n'uso bazavuga umupira gusa bakavuga imyidagaduro, imiziki n'ibindi, ugasanga n'amakuru amwe kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba ntacyo ubwinshi babutanze.
Bwana Gonzague Mugano ukuri ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda wasanga iki cyegeranyo cya Reporters Sans Frontières bigikubimo bidatangaje, gusa hari hamwe atemeranya nacyo nko ku cyaha cyo gusebanya mu itangazamakuru kitagifungirwa, nubwo hasigaye n'icyo gushushanya abategetsi nacyo kiri mu kugirwaho impaka mu rukiko rw'ikirenga. Nanemeranye na RSF ivuga ko kuva Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaratoreye gukomeza gutegeka u Rwanda ibintu bishobora kuzakomeza kuba bibi mu itangazamakuru. Bwana Mugano aragaruka ku byo yemeranywaho na RSF.
Nuko politiki ye itera imbere, amaze igatera imbere, urebye ibyo itangazamakuru itangaza imyaka ishize ntacyo ibisoshe igaragaza yuko iby'amategeko ateganya abanyamakuru babyaje amahirwe, kandi ikibazo gikomeye tuzi ko ari kwikumira censorship. Icya gatatu bavuze ku mategeko ya internet. Aya mategeko natwe tuyafite ikibazo, cyane cyane itegeko ry'ibyaha bikorwa kuri internet, itegeko rya ICT muri rusange n'itegeko rya RURA. Tumwe tunayakorera umusitemu kugira ngo tuzayatange ibitekerezo aho twumva afite ko abangamiye itangazamakuru. Hari ikindi bavuze kandi bamaze kumenya ko hari kijyanye n'abanyamakuru b'abanyamahanga baza mu Rwanda. Abanyamakuru benshi bamaze kutugaragaza ko bigoye cyane ubu ngubu muri iyi minsi kugira ngo bemerewe kuza gutara inkuru mu Rwanda.
Iyi ni ingingo bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu byaganiriyeho, maze rubanda bakavuga uko bayumva.
Mbaho bwaho basha kuburi kuri radio kavuga ati hari amakuru twanga gutanga, mu by'ukuri ubwisanzure riba rifite n'ubuhe. Buriya rero ku kijyanye n'icyo cyegeranyo usanga koko uriya muryango ukabya, iyo wabye mu Rwanda ubwisanzure bw'itangazamakuru bugeze ku kigero yego ntabwo gishimishije cyane, ariko iyo urebye ubwisanzure bw'itangazamakuru burahari.
Muri rusange abanyamakuru bakagira icyo bakomeza gusaba ubutegetsi
bufungure imiryango yo gutanga amakuru, umuntu yatange atishisha n'uyahawe ye kuyatwara avuga ati ndakurikiranwa mu buryo bwa rwo bwose.
Iki cyageranye cya RSF ku bwisanzure bw'itangaza makuru kigaragaza ko igihugu cy'ambere cyubaho ubwisanzure bw'itangaza makuru ku mugabane wa Afrika ari igihugu cya Namibia kiri ku mwanya wa 23 gikurikirwa n'igihugu cya Cape Verde ku mwanya wa 25. Mu karere Rwanda rurimo igihugu cyiza ku mwanya w'imbere ni cya Kenya ku 100, Ethiopia ku 110, Tanzania ku 118, Uganda ku 125, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku 154, mu gihe Burundi buri ku 159. Wagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Uburundi Eric nabwo twubwira bariko ratwumviriza ko bwagumanya ikibanza cy'ijana na 159 nk'uko byari mu mwaka weze ico gihugu kiregwa guhonyanga ubwigenge bw'itangaza makuru no kuzivya menyesha makuru akarerero gafatigwa ko ni ugarwa rya BBC ni hagarika ryijwi rya Amerika. Eroje wirika neza nawe yaceje amaso kuri ico cegeranyo.
Muri ico cegeranyo ishyirahamwe ry'amenyeshamakuru batagira imbibe ya RSF rikicicari Paris mu Bufaransa rivuga ku burenganzira bw'itangazamakuru mu bihugu byo muri Afrika yo munsi ya Sahara bwahuye n'impinduka zikomeye. RSF ivuga iti Afrika yo munsi ya Sahara nta buhungiro canke agahengekereza ifise mu ititubuka ry'uburenganzira bwo kumenyesha amakuru ryibonekeza mu isi yose. Urwanka amenyeshamakuru bankwa isugerezwa n'ibitero ku bamenyeshamakuru bakora amatohoza ukubaza ibyaha haba kuri internet canke ku mbuga niro kubasubgereza mu by'ubutunzi no kubashengeza mu nkiko bigabanya gukora makuru adahengamye yigenga kandi yakanovera ku mugabano bwigenge bwo kumenyesha makuru bwahuya n'impinduka zihambaye mu 2018. Iyo shire hamwe ryemeza ko mu Burundi bijanye no bwigenge bw'itangaza makuru bigiteye impungenge kuva mu kwa gatanu 2015 habahirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo kuva ico gihe RSF ivuga ko amaradio yigenga atari make yugawe amenyesha makuru baba bijana barahunga igihugu mu gihe ibinyamakuru bidacutse na leta byose bifatwa nk'ibikorana n'abansi bikibonekeza mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe bikiyongera ku gasugerezo bamwe mu bagize inzego z'umutekano bagira ku bamenyesha makuru maze bigatuma bananirwa gukora bigenga. RSF igira iti nubwo atamenyesha makuru bafunzwe cyangwa ngo bicwe mu 2018 ubwoba ukwiye ku burenganzira gukora ibintu bimwe bimwe n'uko zitamba uko zivugijwe nivyo vyibonekeje mu nganda z'ukumenyesha makuru. Ishirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe rigaruka hanini ku ihagarikwa ry'amaradiyo mpuzamakungu ari ijwi rya Amerika na BBC. Iryo shirahamwe rivuga ko ari ikigwanisho gikomeye cyane mu kwanka ko havugwa amakuru adahimbaza ubutegetsi n'ibiganiro birimo impari aho abantu bashira habona ibyiyumviro byabo. Muri ico gihugu bivugwa kandi ko imboga hwaniro zahindutse isoko ry'amenyesha makuru n'ibikoresho byabo kandi ko zagerageje gusubirira amaradiyo yanumishijwe ariko akenshi bigatuma hatangwa amakuru adatohojwe neza canke ayo vy'abantu. Mu cegeranyo ca RSF Burundi bwagumanye ikibanza c'ijana na 159 ari naco bwari bufise mu mwaka uheze. Ku bihugu 180 vyo mu isi RSF ikoramo amatohoza kuva mu mwaka w'2002 Burundi bubuza inyuma y'ibindi mu karere ka Afrika y'ubuseruko yasi. Bukurikira u Rwanda ruri mu kibanza c'ijana na 155, Uganda mu c'ijana na 204 na Tanzania mu c'ijana na 18. Kenya niza mu kibanza ciza muri ako karere ikabigira ijana. Ishirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe RSF riri ku rutonde rw'amashirahamwe mpuzamakungu ubutegetsi bwa Gitega bwagiriza gusohora amatohoza n'ivyegeranyo y'ibinyoma mu ntumbero yo gutyoza igihugu no guharabika ishusho ry'Uburundi mu makungu.
Loje widi kaneza na wenyene arakoze. Duce tubandaniriza mu ikambi ya Nyarugusu iri muri Tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahahungiye zivuga yuko akaranga ku Burundi n'imico kama biriko birasubira inyuma ni mu gihe baba hagati y'abatanzania n'impunzi z'abakongomani bo bafise imigenzo itandukanye babibwiye mugenzi wacu James Jovin.
Kugumya imico n'akaranga by'igihugu biratuma abanyagihugu barushirizaho gukunda igihugu cyabibarutse bakaboneraho kukiyaga neza no kukimenyekanisha mu makungu. Imigirwa igize imico n'akaranga by'abarundi irahuza ikongera kanyuranisha abantu gutyo urukundo no gufashanya bigatsimbatara basangiye igihugu naho biruko mu nkambi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania ibaye ndanse. Inkambi ya Nyarugusu itunze impunzi z'abarundi hamwe n'abanyekongo barenga 150,000 bose hamwe ubitege bitangwa na CR kandi zo mpunzi zikaba zituranye n'abatanzania ibintu bijyanye n'ubuzima ibyashara ubuzima butandukanye no kulima kenshi bikorerwa hamwe kubwizo mpamvu gukurikira no gukunda imico na karanga na kazi katoroshe gose
nkubo tubisikiye hano twase dusanga turi mu bihugu bitatu ti muri kumba kongomani wa Tanzania uko rero ko biza
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro cy'i America zimeza yuko mukahise zikiri mu gihugu cy'amavuko mu Burundi rwaruka rwari rwifashe neza ariko kuva bahunze rwagiye ruhinduka
turavye ingeso aho imigenzo kuva tuvuye mu gihugu cy'u Burundi tukiri mu gihugu rwaruka rwari rwifashe neza ariko gushika ubu ho dusike ngaho mu makambi kwabaye nk'abantu bagiye bahura n'izindi n'ibindi bibazo cyane ibibazo byo kuba hari mu ngwano ibiki tuciye ngaho mu Burundi kwa muri Tanzania twasanze n'urwaruka rutanga guhinduka bivanye n'ivyo babona ku mateleviziyo n'ibindi bagina babona mu kibindi byo kugira bihinduka
mu bisanzwe nkuko turi ngaha haje nsanga mpagarariye urwaruka ngaragaje gutegereza imico n'imigenzo y'urwaruka rwa ngaha mu nkambi rwaje ruva mu gihugu cy'u Burundi biraboneka neza yuko imico n'imigenzo kwa dusanga dusa mu gihugu cy'u Burundi yagize nte yahindutse
bavuze yuko ibintu ngenderwa ko biranga imico y'abarundi arivyo byose Burundi bwisangije byamye kuva kera na rindi bikorwa n'abanyagihugu mu ntumbero yo kubana neza no gufashanya ngo hari indero yo kuziko umwana aronka kuva kivuka ariko byayura mutwe bemeza ko bibereye ndanse rwaruka ruri mu nkambi muri iki gihe
hariho ibintu byagiye byiyongera cyane ko byereke kunywa umoki kunywa ibyayura mutwe benshi wasanga bafise ingorane izo ko baguma banywa izo nzoga usanga bakora gira intuzeye ngo bishya mu bintu byongo n'abasani ndo twatsikituma ucancana rwaruka ruguma rutatera imbere ahanini bivanye no kunywa ibyayura mutwe cyanye no kwigira ingeso z'ibindi bihugu tubona ku mateleviziyo n'ahandi
nuko guhera mu Burundi mico nakaranga byari sawa kuko umuto yarubaha umukuru kandi umukuru akubaha umvyeyi kandi mu ndero y'ikirundi umwana yamye arangwa no kubaha uwo musumba muga mugihe twe twaje ngaha mu nkambi tumaze guhunga tumaze gushika ngaha nihaba ugwaruka gwishi kwarivanze ibintu byo byayura mutwe batangura ibintu byo kuboregwa rero bica bituma ya mico nakaranga bitakara nico gituma rero cyico nubona nuko hari itandukaniro cy'ugwaruka ruri mu Burundi n'ugwaruka ruri ngaha mu nkambi
bamwe mu bageze mu zabukuru batuye mu nkambi ya Nyarugusu basaba yuko abarundi bose batuye mu nkambi iho hose bari ku isi bakurikiza neza kandi bagakunda imico nakaranga by'igihugu cyabo no kwirinda icyo cyose cyo tuma Burundi buvugwa nabi cyangwa bukabonwa nabi mu makungu
uko igihugu cyose kifisi imigenzo yacu yategezwe kucerekana kuri bajya abantu bakacabigiraho n'icyo gituma kwa turabandara rero abantu babatama nkatwe turondera uburyo bwose ingene boze barigisha ugwaruka kugira ruzosubire ku migenzo yahora ko kadufise kya tukiri mu gihugu cyacu cyo Burundi twadusabe abavyeyi nkanje yuko bogerageza kuba kwicara kugwaruka rwacu iyo twicaye mu hira tubigisha ingeso z'ikirundi tubigisha uko bakwiye kubaho nuko bazokwiteza imbere igihe tuzabadusubiye mu Burundi icyo nyamukuru ndagamasa abavyeyi nkanje
kubwizo mpamvu barundi bose batuye mu nkambi ya Nyarugusu no mu zindi nkambi zitandukanye basabwa kugira urukundo guharanira amahoro kuba intungane kwisunga amategeko kudatirimuka kwibanga kuba umwizigirwa kutarenganya kwakira neza ingenzi kugira ijambo kwitaho abarwaye n'abandi bantu bose bari mu ngorane ibyo rero ngo ni bimwe bibwirizwa kuranga murundi akunda igihugu ciwe Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu Tanzania, James Jovini, iri ya America.
You're the baddest. Everything you do to me, you drive me crazy. You're so perfect.
Iri ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, akaririmbo ni Aditop. Aditop na karirimbo ka Medi wo mu gihugu cy'u Rwanda turafise uwa mbere ku murongo wa telefone mwamaze kumva ko kuwa gatanu iminsi yose nkano mango dutangiye gushamo imiziki abarakanya ko gutasha uwa mbere dufise ni Basaidos Basaidos Cards
murakoze
uherereye he
mu Bubiligi
amaja he
imosi hantu yitwa imosi
ni kure ya Matonge kwa ariho benshi bamenya iyo bavuze abarundi n'abanyarwanda bari mu Bubiligi
Ego ni kure ni birometro hafi 60.
Mhm. Haravugwa makinone mu Burundi babanga ho mu Bubiligi n'abanyarwanda.
Ni sawa Burundi n'abanyarwanda. Babanye neza.
Mhm. Kugashaka gutasha abandi no musiga Bazaidos.
Nashaka gutasha cyane cyane bwa mbere mushikanje naburi inkuru ariko bamwira ngo ari mu Rwanda yitwa Mureka Tete Zainabu. Na papa Minana Asmani mushikanje majambere. Nabandi bose bazi.
Nubwa mbere tukwakiriye ku ijwi ry'Amerika jewe nubwa mbere tuvuganye ariko twibaza yuko ugiye kuba umunywanyi wacu.
Ego nubwande.
Urakoze cyane gose Bazaidos ngaho mu Bubiligi ugira umunsi mwiza.
Mwe namwe akazi keza.
Ego. Tafise na Priva ku yundi murongo wa telefone ne Priva ikaze nawe.
Amahoro.
Amahoro amahoro uherereye hehe?
Gucumbura mu Burundi.
Aga telefone kawe karavuga nabi.
Alo ndabumva jewe ne
numuyaga canke.
Sa?
Reka tuguhakanya utashe. Abufise ku mutima.
Ego nasha gutasha abo tupfukana. Asha gutasha umubyara wanje ari mabayi. Uza gutasha n'umugenzi wanjye aba mu gihugu cya Kenya yitwa Claude. Atasha abo turi kwigana kuri kaminuza Institut Superieur d'Entrepreneuria au Burundi.
Bose ukabifuriza iki?
Bifurije weekend nziza n'iminsi mukuru wa Pasika twimirije.
Urakoze ugire umunsi mukuru mwiza wa Pasika, uzogira umunsi mukuru mwiza wa Pasika kandi ugiye na weekend nziza nawe.
Namwe murakoze kumakanya ko gutasha.
Urakoze cyane. Turafise na Fidele ku yundi murongo wa telefone. Fidele nawe weekend. Uherereye he?
Kigali mu Rwanda.
Kigali haravuga make.
Izuba ni ryinshi cyane, nzi neza cyane.
Izuba ni ryinshi, ibihe by'izuba ngira ngo byageze, ni guca muzamura rondera udushapo mushaka ku mutwe.
Yes, ubu ni imvura ishaka kugwa.
Ni ugashaka gutasha nde uno munsi gafide?
Ushaka gutasha inshuti n'abavandimwe. Ndashaka nemure nyitoneste. Mwezi. Natasha Atayitimana Rufedi batazira akanyoni. Abafata muri Zambia. Natasha Ndeze Krema. Abatuye Mozambique Maputo. Natasha si n'abantu batuye mu Rwanda.
Urakoze cyane gose Fidela Kigali mu Rwanda, ugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza. Akaririmbo ni Habibi Kadeben. Habibi mu kirundi canke mu kinyarwanda bisigura ngo urukundo, urukundo rwanje. Tase Van nawe nyene Van ikadze. Yego uherereye he?
Burundi.
Burundi amaja.
Ibubanza.
Ibubanza. Haravugwa make ibubanza gavana.
Ashe
ni
wanje
tubona kazi bakaka nyene. Ugashaka gutasha abandi no munsi?
Ego.
Utasha abandi?
Nashaka guhera kimwe byenyene.
Urakoze.
Ego. Ama nka cyane mu kintu wanje ari mu Centre Afrique. Nashaka cyane mu kintu mu kintu wanje ari Burundi aho bitaye Burundi.
Bose ukabipfuriza iki? Urakoze cyane gose Vane, ugira umunsi mwiza.
Urakoze nawe.
Akaba rino ngaha duciye dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara tuno munsi. Murakoze nshuti bakunzi kubana natwe. Nadiane Nahazwe yarabateramishije muri studio za 18 ngaha Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Yakoze Macbill ya biro yegeranije amajwi hamwe na engineer Joe yashikanye ahiwanyu. Ku izina rya bagenzi bacu twese tubifurize kubandanya mururanirwa na programme zitandukanye z'ijwi rya Amerika. Muze kuba hafi y'amaradiyo yanyu igihe cy'isaha 10 ku masaha mu Burundi. Burundi no mu Rwanda kugira ngo mushobe gukurikira muri isanga turaza kubategura namakuru gihe cy'isaha 12 azobagezweho mu karere igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 namakuru azobagezweho ku isi ariko turaza kwibanda kuri Afrika karirimbo ni Habibi Kadeben
gupfa nabi nukubaho ntagufite ndagufana wowe kipe mfana and you know I never lie. Oh no 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 yeah. Hoya hoya nacha kungwara nacha kungwara shishaka no kubitekereza.